Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatatu, itariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2018. Muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Umuntu nimusanga yakoze ariya makosa mujye musezerera, full stop. Ibyo kuvuga ngo twamwihanije ngo yavuze ngo duce inkoni zamba, abyo nzemera.
Uyu n'umushikiranganji yajejwe ubutungane mu Rwanda, Johnson Businge, avuga ku bibazo by'abadakora neza muri za sentare. Iyo nkuru hamwe niyerekeye ikibazo gikomeye cy'imfashanyo ku mpunzi z'abanyepalestiniya turayibashikiriza. Inkuru yerekeye abantu indwi bishwe barashwe n'igipolisi cya Myanmar mu karere ka Rakhine kubera uruhagarara ruri muri icyo gihugu turayibashikiriza. Inkuru kandi yerekeye abakenguza amateka babiri baturuka muri leta ya Arizona biyamiriza amajambo ya Perezida Donald Trump, nayo nyine turayibafitiye. Ayo makuru n'ayandavugwa mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye, yose turayafise, mugume ku maradiyo yanyu. Duhera makuru tubafitiye kuri uno mugoroba ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihe imigenderanire hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru ibandanya gutosekara, abategetsi muri Amerika bavuga ko bariko baragerageza gucagagura amasoko aha uburyo leta ya Korea ya Ruguru mu buryo bwose bashoboye. Bavuga ko bariko bagerageza kubikora cyane cyane ku mugabane wa Afrika. Amerika ivuga ko ivuga ishimitse yuko igiceri cy'igifaranga cyose cinjira muri Korea ya Ruguru kivuye muri Afrika gikoreshwa mu guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire bitemewe n'amategeko mpuzamakungu. Yamara Zachary Donfeld, umushakashatsi akurikiranira hafi imigenderanire hagati ya Afrika na Korea ya Ruguru mu kigo cya Pretoria muri Afrika y'Epfo kijejwe inyigisho z'umutekano, avuga ko ibihugu bitari bike vya Afrika bibandanya kugira imigenderanire na Korea ya Ruguru kubera bafashijwe mu bibazo baciyemwo inyuma y'ukwikukira. Donfeld havuga kandi ko Korea ya Ruguru ifise amategeko yorohereza ibihugu vya Afrika mu budandaji bagirana na Afrika kurusha Amerika. Yongeye ko havuga ko Amerika ishobora kuzogira ibibazo mu migenderanire yayo na Afrika bitewe n'amajambo atesha agaciro Perezida Donald Trump ashobora kuba yaravuze kuri Haiti n'ibihugu vya Afrika. Ahandi naho Ubwongereza bukwiye kongereza intereranyo yayo bifashisha abimukira bivugwa n'Ubufaransa. Ubufaransa bwiteguriye gusaba Ubwongereza kongereza intererano yabwo mu bikorwa byo kwitaho uruja n'uruza hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ni mu gihe abatari bake mu bimukira batera bagana mu Bwongereza baciye ku butaka bw'Ubufaransa ku kivuko cy'ahitwa Calais. Ejo ku munsi wa kabiri, umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yaragendeye akarere ka Calais. Mu ijambo yashikirije aho yagendeye ibigo vyakiriye abimukira, yarashimiye ibikorwa by'igipolisi kirangura muri ako gace. Macron yiteguriye kandi gushira ahabona itegeko rishasha rigenga bimukira. Ibitigiri by'abimukira vyashizwe ahabona muri nondwi vyerekana ko mu mwaka w'ibihumbi 2017 abantu barenga ibihumbi 100 basavye ubuhungiro mu Bufaransa. Indi nkuru mugenzi wacu Claude Munyamagana adufitiye ni yerekeye abantu indwi bishwe barashwe n'igipolisi cya Myanmar mu karere ka Rakhine karangwamwo uruhagarara. Reka tumutege amatwi.
Abategetsi bemeje ko abaturage bagera ku 400 bagose inyubako ya leta ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri mu mujyi wa Murawokyu. Nyuma gato y'umuhango ngaruka mwaka wo kwizihiza iherezo ry'ubwami bwa Rakhine bumaze imyaka isaga 200 buhirimye. Tin Maung Swee, guverineri w'intara uyu mujyi urimo, yavuze ko igipolisi cyagerageje gutatanya abaturage kirasa amasasa atica. Abaturage banze kumvira badukira abasirikare n'abashinzwe umutekano bituma bakoresha amasasu nyayo yica. Uretse barindwi bahise bahasiga ubuzima, abandi 13 bakomeretse. Biravugwa ko abishwe ari ababudisi atari abaruhinja. umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Amnesty International wasabye ko haba iperereza ryigenga ku ngufu z'umurengera zakoreshejwe. Leta ya Rakhine niza kwisonga nk'ahantu ubuzima bw'abantu bugeramiwe kurusha ahandi ku isi muri iki gihe. Kuva mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize, abarohingya bakabaka 2650 bamaze guhungira mu gihugu gituranye cya Bangladesh. Umuryango w'abibumbye uvuga ko ibikorerwa abarohingya ari urugero rwo kurimbura ubwoko.
Claude Munyamagana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kandi dusubiriye mu Bufaransa, abimukira bashaka ku gihumbi n'amajana ne barokowe mu bwato butari buke ku kivuko cyo muri Libya ku munsi wa kabiri w'ejo. Tubwire ibindi kuri inkuru.
Hari indi mibiri ibiri nayo yabonetse mu bwato. Imyirondoro n'ubwenegihugu byabo ntibyahise bimenyekana. Nubwo ibihumbi n'ibihumbi by'abimukira binjiye mu Butaliyani mu myaka inishize, ntabwo ari ibisanzwe kurokora icyarimwe mu baruhanitse w'abantu, cyane cyane mu mezi y'imvura nyinshi aho biba bigoranye cyane kugenda mu nyanja. Imibare Minisiteri y'Umutekano yatangaje mbere yo kurokora abantu baheruka yerekana ko kugeza ubu muri uyu mwaka wa 2018 abimukira 974 aribo bageze mu Butaliyani banyuze mu nyanja, bakaba bari munsi ya kimwe cya kabiri cy'abinjiye mu gihe nk'iki mu mwaka ushize. Umuryango mpuzamahanga wita ku kwimuka kw'abantu OIM uvuga ko inyanja ya Mediterane ari umupaka ugwaho abantu benshi ku isi. OIM yabaruye abagera ku 2832 bapfuye umwaka ushize, naho abarenga 4500 baguye mu nyanja ya Mediterane mu mwaka wa 2016.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Handi naho abakenguza amateka babiri baturuka mu mugambwe w'abarepublika wa Donald Trump aturukamwo bariyamiriza Perezida Donald Trump kukuntu abandanya kugwanya abatangaza amakuru akomeye yerekeye ubutegetsi bwiwe. Aba bakenguza amateka bavuga ko atesha agaciro ingingo ngendegwa ko muri demokrasi nyakuri no mu itangaza amakuru ryigenga. Umukenguza amateka nako wa leta ya Arizona Jeff Flake akaba asanzwe atavuga rumwe na Perezida Trump mu ijambo yashikirije kuri uyu wa gatatu, yavuze yuko uburyo Trump atuka itangazamakuru bimeze nk'ukuntu Joseph Stalin yahoze ari umutegetsi w'igitugu muri leta y'ubumwe bw'abasoviet. Yongeye ko ati ibitero ku itangazamakuru birarengeje urugero kandi bikwiye guhagarara. Mu rwandiko rw'ikinyamakuru The Washington Post, Senateri John McCain yigeze kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2008, nawe nyene havuga ko uburyo Perezida Trump akunze kuvuga ku itangazamakuru ryandika ibinyoma iyo ari inkuru itamushimisha bigenda bikurikizwa n'abandi bategetsi ku isi mu gusenyagura ingingo ngendegwa ko z'inkingi ya demokarasi. Andi naho kuri uno munsi wa gatatu, mukuru w'ibiro vya ONU bifasha impunzi z'abanyepalestiniya hamenyesha ko bagiye kurondera ahandi bokura uburyo bwo kwitaho impunzi. Ni nyuma yaho Amerika yatangarije ko igiye guhagarika intererano yahora itanga mu gufasha uwo mugwi w'abanyepalestiniya. Pierre Krahendel yavuze ko ingingo ya Amerika yo gusokora mu mugwi wa UNRWA ujejwe ibikorwa byo gufasha impunzi z'abanyepalestiniya vyateye ibibazo bikomeye mu bikorwa byabo byo kwitaho abo bantu. Amerika n'igihugu cahora ari ca mbere mu gutanga intererano muri uwo mugwi, kandi bakaba bahagaritse amafaranga agera ku miliyoni 65. Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isaniranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 i Kigali. Umushikiranganji w'ubutungane mu Rwanda Johnson Businge yavuze ko abakozi ba sentare bajejwe gushira mu ngiro ingingo za sentare bagaragaza ukutitwara neza mu kazi kabo bazoza basezererwa atamananiza. Ibi bivuzwe inyuma yaho hakomeje kwibonekeza amakosa menshi akogwa mu gihe habaye guteza cyamunara. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda.
munama yahuje ministeri y'ubutabera abahesha b'inkiko b'umwuga n'abatari b'umwuga inzego za polisi ministeri y'ubutabera Johnson Busingye yabwiye abahesha b'inkiko bitwara nabi mu kazi kabo ko bahesha isura mu butabera bw'igihugu ndetse n'urugaga rwabo by'umwihariko muri inama hagaragajwe amakosa atari make ajya aboneka ku bahesha b'inkiko harimo abarangiza imanza batitaye ku gihe cyagenwe n'amategeko abatamanika amatangazo ya cyamunara ku nyungu zabo bwite n'abatishyura amafaranga yasigaye kuwagurishirijwe imitungo nyuma yo kwishyura uwatsinze ministre w'ubutabera Busingye Johnson avuga ko ibi bidakwiye kwihanganirwa
umuntu ni musanga yakoze ari amakosa mujye musezerere full stop byo kuvuga ngo twamwihanije ngo yavuze ngo duce inkoni zamba abyo nzemera niba haje umuntu hari akavuga ngo ndatanga miliyoni 200 ukanga wowe ukavuga ngo utsinze n'uwi 150 ubu duteje ikibazo gikomeye cyangwa niba ari ubwa kabiri umuntu akavuga ati nyamara iyo twihanganaho gato ubutaha hari amasoko hari ibiki hari twajyaga kubona abakiriya basobanutse ihangane n'ubundi tegeko ndabikwemerera cyangwa ukaba uhagaze hariya ukabona ibintu by'utugambane turi aho ngaho kunaniza abantu bose baje aho ngaho abantu bose bagaceceka ubongeye hakongeraho igiceri kimwe ubundi ugakongeraho bibiri ukwiye kubireba ubu uri umuyobozi aho ngaho kuri cyamunara ni wowe leader w'icyo cyamunara
uyu muyobozi avuga ko ministeri y'ubutabera yiteguye gushyigikira abahesha b'inkiko mu gihe byagaragaye ko abaturage bazana amananiza mu kwishyura
ngo bavana mu nzu yaranze kuyivamo atariye ari iy'abandi arangiza akazana nyirakuru akamushyiraho akazana televiziyo akavuga ngo televiziyo nirebe uyu mukecuru bashyize hanze rwose tuzajya tujyana nawe turangize urwo rubanza n'uwo mukecuru iyo nzu ayivemo abone ahandi ajya kurara ariko ave muri ya nzu kuko siye ntabwo kuba umukecuru biguhesha inzu
aba bahesha b'inkiko nabo bagaragarije ministre w'ubutabera ibibazo bigaragara mu kazi kabo
hari imanzi imwe na zimwe twishyuza leta cyangwa ibigo bya leta itegeko rikaba rimerera kuba bafite igihe cy'amezi atandatu kugira ngo bishyure ariko wabishyuza nka bati twebwe bije tuyikura ubwishyu tubukora muri bije amezi atandatu agashira yanatantu yashyira ugategereza ko bishyura ntibishyure
ikibazo cy'uko leta itinda kwishyura abayitsinze mu manza cyangwa se ikishyura itinze ministre w'ubutabera yavuze ko ibi bikwiye kurangira kuko leta ari ikwiye gutanga urugero rwiza
ubundi amategeko aha leta amezi atandatu ubundi yemera ko ushobora gusaba ko bakwihanganira bije ikaboneka ugatanga amafaranga kuko leta niho yavana kuba rero ibyo urwego rwa leta rwabirengaho rufite amafaranga rwarayateganyije muri bije ntirwishyure ni ibikorwa bibi cyane bidutesha isura n'icyizere mu baturage natwe ntaho dufite twahagarara tubwira abanyarwanda ngo nimwishyure ni ukuvuga ko tugomba kubihagurukira cyane
umuyobozi w'urugaga rw'abahesha b'inkiko mu Rwanda avuga ko hagiye gushyirwaho ingamba zikomeye cyane cyane zizatuma cyamunara zikorwa zizajya zica mu mucyo Maitre Habimana Vedaste
twashaka gutangiza navuga umushinga wa monitoring uvuga ngo umuhesha w'inkiko kubera ko yagiye guteza cyamunara amatangazo wasigaye aca ku rugaga azajya muri cyamunara kubera ko tuba twayemenye hari umuntu wicaye aho ngaho niba yavuze kujya muri saa tanu azajya ahagera saa yine n'igice arebe ibiri kuhabera uburyo umuntu arijyanirwa kwifata ariko akagira urwego rumufata kugira ngo avuge ati hari abantu baza kuba bicaye aha ngaha ntazi ngomba kwitwararika
mu minsi ishize Banki Nkuru y'u Rwanda yari yamaganye akarengane na ruswa zisigaye ziboneka muri cyamunara Banki Nkuru y'igihugu BNR yahamagariye inzego zose bireba kugahagurukira ikibazo cya ruswa n'akarengane bigaragara mu bikorwa byo guteza cyamunara imitungo y'abananiwe kwishyura inguzanyo z'amabanki u Rwanda rufite kugeza ubu abahesha b'inkiko b'umwuga babarirwa kuri 500 n'abandi batabigize umwuga barimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'umurenge aho tugaretse n'abakarere Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru. Turacari mu Rwanda bamwe mu banyarwanda baronswa imfashanyo y'abarokotse genocide yakorewe abatutsi babandanya gutakamba kubera ubuzima bubi babayemo. Bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika n'abanyeshuri biga muri kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda bavuga ko bagiye kumara amezi atanu batabona amafaranga batangwa amafaranga batunga nako murantunga bagenewe n'ikigega FARG. Inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa.
Amezi atanu nta giceri cy'atanu kandi byitwa ngo leta iba yayatanze ngo bayaduha
ntabwo babasobanurira impamvu
bo impamvu ntago bayitubwiye gusa nagiyeyo nkasanga umudamu arambira ngo ese muzahora muteza amaboko kugeza ryari.
Umwe mu bagizwe impfubyi na genocide aratekereza ijwi rya Amerika kababaro ke na bagenzi babayemo kubera amazi amezi agera muri atanu ikigega cya leta gitera inkunga batishoboye barokote genocide yakorewe abatutsi FARG kitabaha amafaranga batunga muri za kaminuza n'amashuri makuru. Uwo tuganira ku mpamvu z'umutekano we tumuhimbye Gasasira yiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi Kigali. We na bagenzi be baravuga ko kubera igihe gishize ikigega FARG kitabaha amafaranga batunga ubuzima bubashaririye. Kubera kubura ayo mafaranga mutunga muri kaminuza, Gasasira yahisemo kuba mu buzima bugoye koko. Acumbika mu nzu y'icyumba kimwe gito mu karere ka Gasaba kingisha urugi rw'imbaho n'amabati bishaje. Ukinjira mu nzu biragoye kubona aho ukandagira kubera ari nawe asasa akarambika umusaya inzu yinjijemo ijwi rya Amerika.
Mpagaze gutya nkatera intambwe gutya, isi ya mbere, iyi ni ya kabiri, ubu ni ubugari. Muburebure kandebe muburebure mvuye ku muryango
Gasasira kakiri mu mujyi wa Kigali inza yibanamo n'undi muvandimwe bayikodesha amafaranga 15,000 ku kwezi. Ku ruhande rwe yatagiye kwiga akora akazi ko kumesera imyenda abanyakigali ngo abashe kubaho.
Hari umumama wampaye ikiraka cyo kujya mumesera imyenda kugira ngo ndebe yuko nabona amafaranga. Mumesera gatatu mu cyumweru, iyo namumeseye ama amafaranga 2,000, ubwo gatatu ama amafaranga 600.
Amakuru y'iki kibazo cy'abiga muri kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda badaheruka amafaranga bagenerwa n'ikigega FARG, ijwi rya Amerika yamenye biciye ku mbuga nkoranyambaga aho twakanze hose haba muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye ndetse no muri kiste batinye kukivugaho. Uyu watinyutse twasuye mu icumbi rye yavuze ko hari abagiye bagerageza kukivugaho mu bindi bihe bikabagwa nabi.
Hari abana bo muri Yerika babuze nabo buruse gutya bigeze mu itangazamakuru kuko ngo babivuze bahamagara uwari ubahagarariye muri ARG ngo abo bantu mubatwandikire babashyiraho iterabwoba. Ubundi birinda bigera mu itangazamakuru abantu bagiye bakemura ibibazo hakiri kare. Birababaje biteye n'agahinda kandi ni n'igisebo ku Rwanda rwose. U Rwanda rurimo umutekano ariko muzajya mushyingura nabi inzara yishe.
Ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa FARG buvuga kuri ibi bibazo maze ijya ku biro bikuru byayo mu mujyi wa Kigali. Mu biro by'ushinzwe itumanaho muri FARG yavuganye na Bwana Théophile Ruberange yukuriye FARG, maze Ruberange yamubwira ko tugomba kuvugisha Madame Daphi Mukakigeri ushinzwe gahunda za FARG. Tutaratsimbuka kuri FARG twahamagaye Mukakigeri kuri telefone ngendanwa ntiyitaba ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje. Amasaha yigiyeyo byabaye ngombwa ko duhindura telefone twakoreshaga tumuhamagara maze muri macya dusubiza muri aya magambo. Twongeye kugerageza ubutegetsi bukuru bwa FARG ntibyakunda haba kukwitaba cyangwa gusubiza ubutumwa bugufi twabwoherereje. Nyuma yo kuduhererekanya hagati yabo kugeza igihe twateguraga iyi nkuru byarangiye tutabashije kumenya igisubizo ku ruhuri rw'ibibazo bigarukwaho n'abagenerwabikorwa ba FARG, hagati aho abagenerwabikorwa bo ntibabura kugira ibyo bibaza bishingiye ku bibazo bafite.
Njyewe nibaza abantu baduhagarariye hariya muri FARG niba bagira umutima wa kimuntu. Njye byaranyobeye rwose kuko ari abantu rwose batekerereza impfubyi bakagombye ikibazo kugifata bakakishyiraho ubwabo ku buryo amezi nibura atanu agomba gushira bavuga ati ese umwana duhagarariye abayeho ate. Ntibabe abantu bo mu biro gusa
kuri ubu kubera amafaranga yagombye kumufasha mu myigire n'imibereho. Uyu wemeza ko ari impfubyi buri buringo agerageza kwisunga bagenzi be nabo mu nzira zigoranye. Gasasira nanone
za note tugura dufotoza n'ibiki byose uburyo twiga ucunga umwana wa uyifite mukigana noneho we yabagiye kuruhuka wowe ugasigara uyihingamo kugira ngo urebe kubifata.
Gasasira yagize ibyo asaba ubutegetsi mu izina rye na bagenzi be.
Tukaba dusaba rero ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo barebe ikibazo kiri hariya mu kigo gishinzwe abagenerwa bikorwa ba FARG barebe ubwo buyobozi burimo icyo bukora naho ubundi bitabaye ibyo ntaho twaba tuva nta naho twaba tujya.
Bamwe muri aba banyeshuri barihirwa n'ikigega FARG bari kwiga mu buryo bugoranye baragaragara nk'urugero rwiza rw'uruhuri rw'ibibazo bisanzwe mu rwego rw'uburezi mu Rwanda. Kandi mu ntero n'inyandiko intumbero y'ubutegetsi ni ukuzanza mu ireme ry'uburezi rikomeje gucumbagira. Hari ibishobora gutera kwibaza byinshi ariko nanone nk'uyu twahimbye Gasasira yiga mu mwaka wa kane arabura amezi make ngo abageze ku isoko ry'umurimo. Yiga uburezi kandi birashoboka ko yazakora ibyo yize mu gihe avuga ko we nta cyizere yifitiye.
Mbona nkurikije ubuzima nizemo na kondisiyo nabayemo rwose kujya guhatana ku isoko ry'umurimo nkavuga ati wenda nzahangana n'umuntu wize neza mbona rwose guhangana nawe ngo mutsinde sinza aho byaturuka.
Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Amakuru Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyabandanyirize mu Burundi. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni umenyesha ko hazoba iyandikwa rimwe ku matora ya kamaramaga mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, nayo gushiraho inzego zitandukanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu abona muri iyo ngingo ubusuma bwo gushaka kwiba amajwi, anasigura ko hakurikijwe amategeko bidashoboka kuko ibwirizwa shingiro riramutse rihinyanyuwe bitemewe ko abantu batora mu biringo bibiri bitagengwa n'amategeko amwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Elojwiri Kaneza.
Iyo ngingo yo kugira rusansuma rumwe mu matora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hamwe nayo mu 2020 yo gushyiraho inzego nshasha z'igihugu yatangajwe na Pierre Claver Ndayicariye, umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga utegura amatora seni. Hari kuri uyu wa kabiri yarahejeje kubonana n'abagize imigwi ijejwe gutegura amatora mu makomine agize intara ya Bujumbura n'umugwa mukuru Bujumbura. Bariko basigurirwa ingene botora ibibanza byo kwandikiramo abashaka kuzotora, cyane cyane bakoranye n'abayobozi b'amashure na ba musitanteri kugira ngo barondere ibibanza byorohereza abanyagihugu ntibaje kure yaho baba. Ndayicari yarabisigura.
Iki gikorwa tugira dutangure twovuga ko tugifatanya tuvuga kwemeza integuro y'ibwirizwa shingiro referendum, ariko ibitigiri tuzokuramo duheje kwandika novuga ko 95% tubona yuko tuzobikoresha mu mwaka w'2020 kuko turiko turegereza.
Amaze kumva ivyashikirijwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora, Leonce Ngendakumana hari mu matavuga rumwe na leta akabicegera c'umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu yabwijwe ijya Amerika ku telefone kwiyingingo yimwe amahinyu menshi arabishimangira.
Tuvyakira nabi cyane kuko nta kindi kinyegeje inyuma atari ubusuma. Ibi bintu bariko barakora kuva mu mwaka w'2014 ntacu cyungu igihugu. Ubu rero ibyo barimwo bararaba bati none ko abantu benshi biyamiriza iribwirizwa shingiro tugomba gushyiraho nibatagitaba bizogenda gute, kuko barazi ko ni wabo mu mugambwe bari iyo batabyemera. Ubu rero bagomba gufata abana bose ababaho n'abatabaho bape kubandika hari ibyo Burundi batagenda ngo bariko barakoresha ya matora ace bashikiriza ibiharuro bitari byo.
Ayo makenga Ngendakumana umukuru wa Sena ya Mumara.
Nico gituma tuzokoresha ubuhinga logiciel idufasha kuburyo uwegereje gutora mu 2020 mugaho hataragira gutora muri referendum tumushira ko akamenyetso ntatore muri referendum mugabe ikarata yizosohoke hari ko akamenyetso kamuhwa ububasha bwo gutora mu 2020. Ivyo ni ikoga byo buhinga turiko turahinyanyura tuzokorana nishira hamwe rizokora ibyitwa vya informatique.
Ngendakumana ntashirwa mbere yemeza kwiyingingo ya seni hamwe amategeko yo kubahirizwa yotegerejwe guca ivyara amatora ya gihuti election anticipe mu Gifaransa.
Ni ukuvuga yuko kuva ku mukuru w'igihugu leta inama nshinga amategeko arankeguza amateka bo mu makomine abaye gushika hasi bijya twabonye banditse n'ibyaba byemejwe nta n'urwego na rumwe ruzoba rugihuye n'ibwirizwa shingiro n'ayandi mabwirizwa ari mu gihugu. Byose bizoca biba urudubi bisupu nibaba bagace bagira amatora mwene yayandi bavuga yihuta andisipe uwo mwanya nyine kugira hajeho umukuru w'igihugu leta hajeho inama nshinga amateka arankeguza amateka zikora hisunze ubwo bwirizwa shingiro abanyagihugu babaheje kwemeza, kuko abanyagihugu baje kugemeza rizoba rifuse rya rindi bazoca bata igihugu mu kaga ibiturimwo bizoca byunyuka ntawuziringene abarundi tuzobaho. Kandi bindateye akamo abarundi bose kuva muri abo bari mu mugambwe ku butegetsi kuva muri abo bitwa ngo bari mu nzego z'igihugu babyumve yuko ibyo bibazo batabane ngo biyicare bitorege umuti bagiye guta igihugu mu kaga kandi impera n'imperuka bazovyishura.
Atagihindutse amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana inyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro rigenga Burundi yazoba mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ayo mukuru w'igihugu n'izindi nzego nayo hakurikijwe ubwirizwa nshingiro ritaha inyanyurwa azoba mu mwaka w'2020 kuko aba uko imyaka itanu ishize aheruka nayo hakaba yabaye mu 2015. Ayo muri uyu mwaka niyo yabaye intandaro y'indyane igihugu cinjiyemwo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo Perezida Nkurunziza atsinda be n'umugambwe we CNDD-FDD bamwagiriza ko yahonyanza amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro mu gusubira kwitoza. imyerekano yo kumuyamiriza nihirikwa ry'ubutegetsi byagaragajwe ntaco vyavyaye amashyirahamwe mpuzamakungu harimo na ONU bavuga ko abantu bari hagati y'amajana 5 n'igihumbi n'amajana 2 bishwe abarenga ibihumbi 400 nabo barahunga igihugu mu gihe ibihumbi n'ibihumbi bafungiye mu mabohero ibi byatumye ibihugu bifasha Burundi cyane cyane bigize ubumwe bwa Buraya bifatiye ibihano byo gutunze cyo gihugu akanama ka ONU kajejwe maho n'umutekano nako gafata ingingo zitari nke ariko zitegeze zija mu ngiro nabo sentare mpuzamakungu mpana vya CPI itanguza amatohoza ku vyaha byo byarakozwe n'abategetsi mugabo Burundi bwari bwayitanze mu kwisokora mu masezerano agenga iyo sentare kikaba mbere ari naco gihugu ca mbere ku isi kimaze kubikora eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru arabandanya ko kazi ki murakazi ubune wa mwanya wa sport n'imikino mugenzi wacu Fidel Niyongabo arashitse muri studio atubwire ayo makuru
urakoze Oriana amakuru yerekeye inkino tubafitiye muri uyu mwanya tuyatanguriye kuyerekeye umupira w'amaguru Theo Walcott yakinira umugwi w'umupira w'amaguru wa Arsenal yo mu Bwongereza yataye igikumu ku masezerano yo gukinira umugwi Everton aya masezerano afise agaciro ka pounds imiliyoni 200 Walcott muri kigi afise imyaka 28 abaye mukinyi agira kabiri Everton iguze mu kiringo cyo kugura no kugurisha abakinyi ku maclub yo kugwego kwa division ya mbere mu karere k'Iburaya cyo muri kuno kwezi kwa mbere mugwi Everton wari waguze imbere yaho umukinyi umusatirizi akomoka mu gihugu cya Turkiya Cenk Tosun yakinira umugwi Beşiktaş yaguzwe amapaundi miliyoni 27 ingingo yo kugura Walcott irangije imyaka 12 yaramaze akinira umugwi Arsenal aho yinjije ibitsindo 108 mu nkino 397 kwene inkuru yereke mu pira maguru Ronaldinho umukini rurangiranwa w'umupira w'amaguru akomoka mu gihugu cha Brazil yatangaje ku munsi wa gatatu ko ahagaritse gukina umupira w'amaguru Ronaldinho afise imyaka 37 muri iki gihe yari mu mugwi nsero kiragihugu watsinze igikombe cisi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'2022 n'umugwi nsero kiragihugu wa Brazil yaratsinze kandi igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya n'umugwi Barcelona mu mwaka w'2026 yongera aba umukinyi wa mbere akomeye cyane ku isi mu mwaka w'2025 Ronaldinho yatanguye gukinira umugwi Gremio wo mu gihugu ciwe c'amavuko ca Brazil imbere yuko aja gukinira umugwi Paris Saint-Germain mu mwaka w'2021 mu nyuma yaho yakiniye imigwi Barcelona AC Milan Radijwe rya Amerika Washington DC turangirize ku nkuru yerekeye tennis ahiganwa rya tennis rikomeye rya Australian Open riko ribera mu gihugu ca Australia mu nkino zabaye no munsi wa gatatu Rafael Nadal yunguruje mu ncuro ya gatatu nyuma yuko atsinze Leonardo Mayer mu maseta 3 ku manota 6-3, 6-4, 7-6 imbere yaho Marin Cilic yunguruje atakibaza inyuma yuko atsinze Joao Souza amaseta 3 ku manota 6-5, 6-2 ubundi yunguruje ni Joe Wilfried Tsonga inyuma yuko atsinze Denis Shapovalov mu maseta 3 2 ku manota 6-6, 6-3, 6-6, 7-5 aha niyo turangirije amakuru y'inkino cyatu bafitiye muri uyu mwanya
urakoze Fidel Niyongabo makuru twabateguriye tureka tubashikirize incamake yayo makuru twabwiye ko mu gihe imigenderanire hagati ya Amerika na Korea ya ruguru ibandanye gutosekara abategetse muri Amerika bavuga ko bariko baragerageza gucagagura amasoko aha uburyo Korea ya ruguru mu buryo bwose bashoboye bavuga ko bariko bagerageza kubikora cyane cyane ku mugabane wa Afrika ni mu gihe bavuga ko amafaranga yariyo yose yinjira muri Korea ya ruguru ariko harafasha mu hingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire bitemewe n'amategeko mpuzamakungu twabye kandi ko ubufaransa bwiteguriye gusaba ubwongereza kongereza intererano yabo mu bikorwa byo kwitaho uruja n'uruza hagati y'ivyo bihugu bibiri ni mu gihe batari bake mu bimukira batera bagana mu bwongereza baciye ku butaka bw'ubufaransa ku kivuko cahitwa Calais handi naho twababwiye yuko ukuru y'umunsi wa gatatu umukuru w'ibiro vya ONU bifasha impunzi z'abanyepalestini amenyesha ko bagiye kurondera ahandi bokura uburyo bwo kwitaho izo mpunzi ni nyuma yaho Amerika yatangaje ko igiye guhagarika intererano yayo y'amamiliyoni 65 yahoriha ico gisata ca ONU aho ni naho rero duheraje amakuru n'ibiganiro twabateguriye muri studio gatanu i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije n'abari mu buhinga bw'ivyuma namwe mwese mwaduteze amatwi mugire umugoroba mwiza